Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 16 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2018. Muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 94.9 na 95.2 mu Burundi.
Nibintu byabaje cyane twatwitabye abanyagihugu twatwitabye kwa umupira ama twatutaje kuronka.
Byatubabaje gose tutashe tubabaye.
Nababaye cyane kuri ibintu bibaye kuri uyu munsi.
Aba ni abanyagihugu batashye bababaye kubera ko batabonye umupira wa Sekafa hagati ya Zanzibar na Sudani igitega mu Burundi. Umukino ntiwabaye kandi abari bagiye kureba bahura n'imvura. Ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo n'isoza ry'icyunamo cya jenoside mu Rwanda. Nshuti zacu nk'uko mubiza amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Aya mwa yateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas Tiaheremu yavugwa muri Somalia. Inyuma yaho abajejwe umutekano muri Somalia bafatiye miliyoni 9 n'ibice 6 z'amadolari y'Abanyamerika zari mu ndege yo muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu canke Emira Arabini ku kibuga cy'indege cy'i Mogadisho. Icyo gihugu cyaciye gihagarika ibikorwa byo kumenyereza abasirikare ba Somalia cyari cyaratanguye mu mwaka w'2014. Igihugu cya Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu rero cyavuze ko izo miliyoni 9 n'ibice 6 z'amadolari y'Abanyamerika yari imishahara y'abasirikare 247 ba Somalia, ayandi yagakoreshwa mu bigo 3 abo basirikare bamenyererezwamo. Indege yarimwo isakoshi irimwo ayo mafaranga yashitse ku kibuga cy'indege cy'i Mogadishu ku itariki y'8 y'ukwezi kwa kane turimwo. Leta ya Somalia yavuze ko iyo mafaranga ari muri banki nkuru y'igihugu mu gihe hagikorwa amatohoza ko yoba yarazaniwe abasirikare cyangwa gufumbatisha abanyepolitike kugira bahungabanye umutekano muri icyo gihugu. Abimukira barenga 200 b'Abanyafurika bari bafungiwe mu ibohero ryo mu bumanuko bwa Israeli barekuwe ku munsi w'Imana inyuma y'ingingo ya sentare nkuru y'icyo gihugu. Ibyo byatangajwe n'ibiro bikurikirana urujya n'uruza rw'abantu mu gihugu cya Israeli. Abategetsi ba Israeli bari bimuriye mu ibohero ry'Saharo Nime. Abimukira bari mu kigo cy'Holote bari bacungererewemo iby'agateganyo kuko bari banse kuva muri Israeli. Sentare y'icyo gihugu yari yategetse ko barekurwa mu gihe atamasezerano azoba arashikwa ko hagati ya Israeli n'ibindi bihugu byiteguye kuzobakira. Igihugu cya Uganda cyamenyesheje ku munsi wa gatanu ko gishobora kwakira ku butaka bwacu abimukira 5 b'abanya Eritrea na Sudani babaye muri Israeli mu buryo buteye kubiri n'amategeko icyo gihugu kigira cirukane. Leta ya Israeli yabahitishijemo gutaha ku bushake bwabo ikabatekerera amadolari 3,500 atari uko bakazofungwa bakazorekurwa ari uko bemeye kuva mu gihugu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barbara Bush ni umukenyezi w'umwe mu bahoze barongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mukenyezi rero wa mutamakazi arakiswe n'amagara ku buryo yahisemwo kubwira abaganga ko bamureka akava mu bitaro akabandanya akurikiranirwa mu rugo rwiwe. Ibiro by'umugabo wiwe George Herbert Walker Bush vyatangaje ku munsi w'Imana ejo ko uwo mutamakazi w'imyaka 92 yafashe iyo ngingo inyuma yo gutwarwa mu bitaro inshuro zitari nke kandi inyuma yo kuvugana n'umuryango wiwe hamwe n'abaganga bamukurikirana. Iryo tangazo ntiryatomoye indwara yariko aravurwa, ariko televiziyo CNN yaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko abangamiwe n'indwara zo mu mahaha hamwe no mu mutima. Barbara Bush yabaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'1989 gushika mu 1993 igihe umugabo we yari perezida wa 41 wa Amerika. Barbara Bush kandi n'umuvyeyi wa George Walker Bush nawe nyene yabaye perezida wa Amerika agira 43. Nikki Haley ni ambasaderi wa Leta Zunze Amerika muri ONU ejo ku munsi w'Imana yaragabishije perezida wa Syria Bashar al-Assad ko mu gihe yohirahira akagaba ikindi gitero akoresheje ibyuka by'umara Amerika zoca zitera izindi misile leta yiwe. Nikki Haley yabwiye televiziyo Fox News yo muri Amerika ati nimba Assad atacu yabonye ku munsi wa gatandatu igihe Leta Zunze Amerika ubwongereza hamwe n'Ubufaransa byatera misile 5 kubibanza bitatu bifise bibitse ibyuka by'umara azokwibonera ko niyo subira. Mu kindi kiganiro yahaye kinyamakuru CBS News cha muri Amerika yavuze ko ibindi bihano ku Burusiya busanzwe ufisi abasirikare muri Syria bafasha Leta ya Assad bishobora gutangazwa kuri uyu munsi wa mbere, ibyo navyo bikazofatirwa amashirahamwe yose yagize uruhara mu gufasha guhingura ibyo byuka by'umara byakoreshejwe muri ico gihugu cha Syria. Mukurangiza abantu babiri bo mu nkewa z'abakristo muri Pakistan barishwe ejo ku munsi w'Imana barashwe mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Umuntu ataramenyekana yarashe mu murwi w'abantu bari bavuye mu rusengero rw'Quetta ni ku murwa mukuru w'intara ya Baluchistan. Abandi 8 barakomeretse muri ico gitero. Nta muhari n'umwe uyitiriye ico gitero, ariko abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiisilamu nibo bagirizwa gutera ibitero nk'ivyo ku nkewa z'abanyamadini muri kahise muri ico gihugu ca Pakistan.
Aya yara makuru yo hirya n'ino ku isi muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa internet naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu ni www.radioyacu.com. Noneho n'umwanya w'amakuru yo mu biyaga bigari. Irushanwa rya Sekafa mu Burundi ejo umukino wagombaga guhuza Zanzibar na Sudani igitega ntiwabaye. Ubundi iri rushanwa ni ry'amakipe y'ibihugu y'abasore batarengeje imyaka 17 y'amavuko, ariko ababishinzwe basanze bamwe mu bakinnyi ba Zanzibar barengeje iyo myaka 17. Fidel D'Antoine Sabimana yari yagiye kuri stade araduhiye inkuru.
Mugi mupira wari witezwe gutangura isaha 9 zo kumuhingamo ku masaha yo mu Burundi. Abarorezi bari baje kuraba urukino batangaye babwiye ko urukino rusivye. Abarorezi bari baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu bariko baranyagirwa n'imvura biteze urukino. Gihe cy'isaha 10:50 niho basabwa guta. Mu nzira bataha bava mu kibuga cy'umupira citiriwe Ingoma mu gisagara cya Gitega, imyidogo yari yose nk'uko bavyivugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Nukuri je ko rabibonye ni ibintu bibabaje cyane turavye ngira twatwitavye abanyagihugu twatwitavye kuri uwo mupira hamwe twatutarushoye kuronka kandi tukarabana ingwano yari habaye mu kurondera nyene twugama ugasanga dutashe twuzuye ibyo kandi tutarorere n'umupira watuzanye
byatubabaje gose kubera twari twiteze ko bizakumera gutya hanyu ukuntu twabona bitegura ukuntu igitega twiteguriye ino mipira twari tuzi ko bizakumera gutya dutashe tubabaye
ndababaye cyane kuri ibintu bibaye kuri uwo munsi. Oya imvura tukanyagirwa
imvura byari bisanzwe
iyo twaki iyo bakina hoho byari gupfuma.
Diege nifasha ajeje kumenyesha makuru ku kibuga cy'umupira citiriwe Ingoma kurwara gushiramo cy'umupira w'amaguru mu Burundi yasiguye ibitumbo rukino rwa sivye.
Urukino rwa sivye bivanye n'ikibazo cy'imyaka y'abakinyi ba Sudani y'abazanzibar. Kubisanzwe abakinyi bemerewe gukina muri rino riganwa n'abakinyi bavutse guhera itariki ya mbere 2022. Kwasanze rero hariho abakinyi ba Zanzibar bavutse imbere y'iyo tariki, ibyo nabyo bigatuma badashobora gukina muri iryo higanwa. Amategeko ya yishyirahamwe rya CAF aratomoye neza cyane. Imigwi yararungikiwe imyaka abakinyi bategerezwa gukurikiza rero hariho ubuhinga bwo kuraba bwo gusuzuma butuma abantu bashobora kubona yuko iyo myaka irenze cyanke iri munsi
iyo nyishu ni yanyuza barorereze
kosaba yuko barabivyo by'imyaka hakirikare kugira tukini bakine biteguye nico twosaba
je dusaba nuko ababijeje bubitunganya neza kuko urabona nk'abantu nk'abanya barisha amahera yabo bagasinya batravye umupira bisanzwe twovuga yuko habaye gusamara kwaje kwitunganya ntihogira igihe cyo yuko arabakinye barenze imyaka ari uko bamaze kujya mu kibuga amazi no kwishusha bagomba gukina prima abantu babijeje borabwina bitunganya kugira ngo abantu ntizose gomba nko kunya twatanze amafaranga yacu
naho kubijanye nuko abarorezi barisha amahera ariko bagasubira inyuma batabonye icabazanye Diego nifasha yagize ati
abarorezi baje bose no munsi twabanje kubasaba imbabazi kuko ibyo bintu n'ibintu bitatuvuye ko ariko abarorezi baje no munsi bose bazoza kuraba urukino rwo ku munsi wa kabiri hagati y'ubu cha Kenya na Ethiopia ku buntu
mu bakinyi 18 ba Zanzibar bari baje gukina 12 basanze barenze imyaka twashatse kumenya nimbugo rukino rwari guhuza Zanzibar na Sudan ruzosubigwamwo canke Zanzibar zosezeregwa ariko batunganya izo nkino batubwiye ko ari kibazo kibandanya cigwa igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwije ujya America
Urwanda rwashoje icyumweru cy'icyunamo cya genocide umuhango wabereye ku rwibutso rwa Nyarurama bita Rebero mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali wayobowe na president wa Sena Bernard Makuza asumta kaboye araduye inkuru
Urwibutso rwa genocide rwa Rebero rushingwemo abanyapolitike bahoze mu ishyaka rya PER 7 abahoze mu ishyaka rya PSD 3 mu ishyaka rya MDR hagaragaramo umwe ndetse n'uwahoze ari umucamanza mu rukiko rurindi remezo ry'itegeko nshinga Perezida wa Sena Bernard Makuza yavuze ko Urwanda rugira abanyapolitike benshi bafite ibitekerezo byo kurwanya ivangura n'amacakubiri genocide itari bushoboke uyu muyobozi yavuze ko hari intambwe yatewe cyane cyane n'ibihugu bya Afrika byubahiriza umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana genocide yakorewe abatutsi Uyu muyobozi ariko avuga ko hari abandi batarinjira muri uyu murongo cyane cyane yagarutse ku mucamanza Theodore Meron ukuriye urwego rwasimbura urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyireho u Rwanda ukomeje kugabanya ibihano byahawe bari ku isonga mu gutegura genocide yakorewe abatutsi
ibyo dukwiye kwamagana kuko hiyongeraho n'ikibazo tuzi cy'umucamanza ufata ibyemezo byo kurekura abahamijwe ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi n'urukiko mpuzamahanga batarangije ibihano byabo nagahoma munwa yarakwiye kumenya ko icyaha cya genocide ari icyaha kibasira ikiremwa muntu ndetse nk'umunyamategeko arandabizi ko ubundi kitanasaza kurekura rero abahamijwe ibyaha n'inkiko bataranyije igihano kuri icyo cyaha ndengakamere cyane cyane ko ari muba abo ngabo bari mu bayobozi bateguye bagashyira no mu bikorwa genocide niho umuntu yabyita amategeko cyangwa se kwikorera ibyo umuntu ashatse nta nkumi
uyu mucamanza Theodore Meron yaraherutse kuvugwa nanone n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG ubwo hatangizwaga icyumweru cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi umuyobozi wa CNRG yavuze ko uyu mucamanza akomeje ubugambi wo kugabanya ibihano by'abamwe mu bahamijwe ibyaha bya genocide bari kwisonga mu kuyitegura muri uyu muhango kandi bumviswe uhamya bwo ari umunyapolitike muto wari ku rwego rwa Serire ariko wabashije gukumira ubwicanyi bwanabo mu gisharoni uko kamukare ka gakenye mu gihe cya genocide yarafite imyaka 18 ariko abasha gukomera ubwicanye mu gace yaratuyemo uyu mugabo yagizwe umurinzi w'igihango umuntu utoranywa uba waragaragaje ibikorwa by'indashyikirwa mu gihe cya genocide haba umugisha yasobanuye uburyo yahanganye n'ibitero byazaga kwica abatutsi muri Serire ye
nkoresha inama idasanzwe y'abaturage babwira ko tugiye kwishyira hamwe kandi mbabwira ko amarorerwa ari kuba handi Saba buri muturage wese mbere y'umuyobozi ko nta kwijandika muri genocide hari abatutsi bahungiye mu cyahoze ari Serire yacu 8 ibitero biza guturuka hakurya y'umugezi wabase aho bita mu baseso igitero kije dukora ku buryo tujya gusa nk'abagisanganira tukirwanya ariko abatutsi bari bihishe muri uwo muri yo Serire yacu dusa nk'aho tubataye inyuma gisubirayo nuko abatutsi bari muri yo Serire yacu kwa 8 bose bararukoka
nubwo icyumweru cyo kwibuka genocide cyasojwe ibikorwa byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi birakomeje bizarangira tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 ubwo hazaba hashize iminsi 100 genocide yamaze igatwara abasaga miliyoni asumta kaboye ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Burundi. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Regideso iri mu bikorwa byo gusukura aho amazi atunganyirizwa. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Ubukene bw'amazi mu makaritiye atandukanye y'igisagara cha Bujumbura sagaseshejwa rumuri kuko byemezwa n'abahaba bakavuga ko mu mpera zino ndwihoho ibintu byunyutse. Bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko badatahura ingene abarongoye ishyirahamwe Regideso batabwira abanywanyi baryo ingorane zihari kugira bafate izindi ngingo. Uno mukenyezi ijwi rya Amerika yamusanze imuhiriwe muri zone Nyakabiga yibaza amazi ahava akoresha iyo yakura.
Amazi mu Nyakabiga ntuki yaronka aza rimwe na rimwe yakamara 30 minutes agasohandi gushika kuva jo mu ijoro ntamazi dufise nabyutse hafi minuit sangaraje kandi yaje sanabi mugabo 6h du matin 3 de 3 dusanga yasuye kugenda
bega ingaruka mubona nizihe ubwo bamufise nubu
ingwara urumva amazi ni ikintu gikomeye cyane nko nk'abantu bafite amatoilette yo mu nzu abana sanga ubura amazi ukoresha atangura kunuka ingora nyine mu magara y'abantu
musabikishirahamwe Regideso
yuko ke muri ico kibazo cyane kamenyesha abantu ko amazi atazoboneka umuntu akamenye ko yifata nimbava avoma aronka ikintu yorondera handa amazi
simo mihana iri mu makaritiye y'igisagara cha Bujumbura ho nyene kurondera amazi bisa no kurondera umuzi wibuye ijwi rya Amerika byashitse no hagati mu gisagara cha Bujumbura. Abakorera mu biro bitandukanye bavuga ko ikibazo cy'amazi gisa n'icabaye ndanse nabo nyene bafise akamo batera abegwa n'ico kibazo.
Ego turafise ikibazo kijanye n'amazi kubera ko ntituyaronka nk'uko twabwirizwa tuyaronka amatoilette usanga bigoranye. Nicyo gituma twasaba yuko ababijejwe by'ukuri bogera akigoro kubera ko baravuga ko amazi ari ubuzima ibindi byose byobura mugabo ukuri amazi akaboneka.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso ritanga amazi n'umuyagankuba yashikirije kuri no w'Imana igituma haribonekeje muri no minsi ubukene bw'amazi. Nzikobanya nka Jerobowame n'umuyobozi mukuru wa Regideso.
Rero muri no minsi harabonetse ubukene bw'amazi kubera muri ibi bintu ngo amazi aca harajemwo ibivu by'ubumbabumba byinshi bigaca bituma rero ubuyunguruzo bungura amazi buca buziba amazi agacamera nabi hanyuma kirazira ko dutanga amazi mabi. Nk'ubu turavye urugero rwa gwishiramwe OMS ibivu by'ibumba byatezwa kuba byemewe ni hafi 5 ariko ubu uguhera itariki 14 ubiva kuri 15 gushika hafi kuri 24 murumva ko byigwije inchuro hafi 5 nico gituma muca mubona kugira amazi dutanga amazi meza ashatuza ngaha tubagerageza kuhakora neza kugira ibyo bivuye ibivu by'ibumba bigabanuke Regideso zitanga amazi meza.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso yishikiye kuri no w'Imana ahatororokanirizwa anyumazi ahabwa abanyagisagara no mu micungararo tatomora ryari ibikorwa byo koza ibyo binogo bishikiramwo ayo mazi bizorangirira ariko ahumuriza abanywanyi bishirahamwe arongoye
akajambo no babwira no kutwumva si ibintu bituvuye ko ibintu babivuye kubihe imvura ni nziza magabo rimwe na rimwe murazi ko hazamwo n'inkurikizi cyo no babwira nuko muri no minsi tuza turakurakuranwa mukoza ibi binogo mubona tuzoza turitanga ukunyene mubona tugerageza tuziburura hamwe handi gucyo gucyo uko tuzoza turayaronka niko tuzoyatanga.
Uwo mutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi afise icyo saba kugira ivyondo ntibize biraja muri ivyo binogo bitorokanirizwamwo amazi avuye mu kiyaga Tanganyika. Nzikobanya nka Jerobowame asaba leta n'abayifasha gukingira inzuzi n'imisozi mu gutera ibiti kugira inkukura zizana ivyo vyondo zigabanuke. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, sport n'imikino mu Rwanda. Rio Sport iritegura umukino wo kwishyura muri Mozambique nibyo Jean-Claude Munyandinda atugezaho
mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatatu imaputo muri Mozambique hazabera umukino uzahuza ikipe Costa do Sol yo muri icyo gihugu na Rio Sport yo mu Rwanda uzaba ari umukino wo kwishyura mu gusoza urugamba rwo gukuranamo mu irushanwa ryo guhatanira igikombe kimuza amashyira hamwe umupira w'amaguru muri Afrika Coupe de la Confederation Umukino ubanza wari wabereye hari Kigali ku itariki ya gatandatu mu kwezi kwa kane, Rayon Sports yari izigamiye impamba ihagije itsinda Costa do Sol ibitego bitatu ku busa. Ibitego byatsinzwe na Shaban Hussein wabonyemo bibiri, ikindi gitego gitsindwa na Kevin Muhire. Ese ibi bitego bitatu bishobora gutuma tuvuga ko byanze bikunze, Rayon Sports yarangije kwinjira mu cyiciro gikurikiraho cy'amatsinda. Twumve umwe mu banyamakuru b'imikino Fils Mutabazi adusobanurira uko abibona.
Icyo navuga kuri uyu mukino Rayon Sports wo kwishyura kigaragara ko nuko Rayon Sports ifite amahirwe 90% bitewe n'ibitego ifite yatsindiye Kigali bitego bitatu ku busa bujye n'impamba ihagije ku buryo umuntu ashobora kwicara atekanye mu mutima avuga ngo dushobora gukomeza nta kibazo
uko akurikiranye umukino ubanza warawitegereje usanga iriya kipe ya Costa do Sol nta bushobozi ifite bwo kuba yakwishyura
iriya kipe uko bigaragara ni ikipe nziza gusa icyagaragaye muri uriya mukino wa Rayon Sports iriya kipe yaje isa nk'itazi adversaire wari we mu byukuri bumvaga Rayon Sports ari ikipe yoroheje cyane iriya kipe ikigaragara ko irakomeye ifite impande nziza ku bwabo uko wabibonaga bakinaga bumvaga byibuze batsindwa kimwe cyangwa se bibiri ku buryo batsindwa igitego cya gatatu ku maherere ya gardien wabo rwose wese ubona ko mu kibuga babaye nk'abantu bitari ikizere muri bo batangira ahubwo kuba aggressive kuri arbitre batangira kutemeranya nawe ku kumisifurire ariko ikigaragara yuko nuko iriya kipe ntago navuga okay ishobora kuza igakina nk'ikipe iri wayo ariko nta mahirwe nayiha yo gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho kuko yatsinzwe ibitego byinshi
ivuze rero ngo kuva amatsinda yashyirwaho muri amarushanwa ya Confederation Cup bavuga ko mu mateka y'umupira mu Rwanda ikipe y'u Rwanda igiye kwinjira mu matsinda
yego ubu ngubu ni ukuvuga ngo u Rwanda rufite amahirwe 100% kuko nk'uko twavuga ngo ikirenge kimwe kiri mu matsinda ikindi ntikirageramo ni nkaho mu byukuri akazi Rayon Sports yagakoze twavuga ni nka 90% mu byukuri
mbere yo kugera kuri intera ibanziriza imikino yo mu matsinda muri rushanwa Rayon Sports yakinaga irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo yasezereye ikipe ya Lydia Ludique Burundi Sport for Africa yo mu Burundi hanyuma mu cyiciro gikurikiraho nayo ivanwamo na Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo yari Claude Munyandinda I Kigali
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu biganiro byabereye I Washington DC, Brett McGurk, intumwa idasanzwe ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu runani rw'amakungu rujejwe gutsinda Leta ya Kiyisilamu, yavuze ko intambwe zikomeye zashyizwe ko mu gihugu cya Iraq kuva Leta ya Kiyisilamu ifasha ibisagara bikomakomeye byo muri icyo gihugu n'ibice bitari bike haraheze imyaka ine. Abanya-Iraq miliyoni 3.5 baragarutse mu ngo zabo mu bice byigeze kuba bigenzurwa na Leta ya Kiyisilamu. Mu bisanzwe bifata imyaka igera kuri 10 kugira abantu bangana gutyo bashobore kugaruka mu ngo zabo mu kiringo cy'inyuma y'intambara. Brett McGurk avuga ko ibyo bashoboye kubikora ku byerekeye Iraq mu kiringo gitoyi. Yavuze ko ibintu byari bimeze nabi cyane muri Iraq mu mwaka w'2014 igihe igisagara cya Mosul cyari cyafashwe na leta ya Kiislam mu gihe uwo mugwi wari ugiye gufata umugwa mukuru Baghdad. Uburyo bushasha bwo kurwanya leta ya Kiislam bwari bukenewe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'uko zivuganye n'abategetsi b'igihugu cya Iraq zafashe ingingo yo gukoresha uburyo bushasha habanya Iraq babifashijwemo n'urunani ruyobowe na Amerika bashoboye mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2014 gusubira kwigarurira igihugu cyose. Abanya Iraq baragwanye benshi barahasiga ubuzima, yamara ibintu byarahindutse muri Iraq kubera bakoze igikorwa gikomeye cyane. Intumwa idasanzwe ya Perezida wa Amerika mu runani rw'amakungu rujejwe gutsinda leta ya Kiislam Brett McGurk yarerekanye uruhara abagwanyi b'abakurde b'abapeshmerga mu ntambwe zashitswe ko mu kuvuga ko abapeshmerga bagwanye abatari bake muri bo baratakaza ubuzima mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislam. Yonge kandi arahayagiza ugukorana hagati y'abapeshmerga na leta ya Iraq. Avuga ko urugamba rwo guhabuza igisagara cya Mosul rutari kugenda neza iyo hataba gukorana hagati y'izo mpande zibiri. Abajijwe ku ruhara rw'igihugu cya Iran muri Iraq, McGurk yatangaje ko Iraq na Iran bifitanye imigenderanire ikomeye ifatiye ku mico n'ubutunzi izobandanya. Yamara yatangaje ko uruhara rw'igihugu cya Iran rutegereza kugira aho rugarukiye. Yavuze ko abanya Iraq bategerezwa guhabwa uburyo bwo gukingira ubwigenge bwabo.
Iryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Bana biwacu Rwanda, nimuze twibuke. Twibuke genocide yakorewe Abatutsi. Rubanda banyimye amatwi ngo akenshi ijye mvuga ishavu, ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda, ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye. Ijoro ribaruwa riraye, ijoro ribaruwa riraye, nitwebwe tuzaburira isi, kuko twamenye amacakubiri, nitwebwe tuzamyumve, kuko twagiriwe urwango, tuzaba bahamya shami byishimo yashimutse mwishafu, tuzabibuta z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho, tuzaba amashami byishimo yashimutse mwishafu. Abantu babona umwana na w'insina bakibagirwa inguri, abantu bavoma amazi y'iriba bakibagirwa isoko.
Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama, mugira umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.